VOA. Iyi ni ijwi rya Amerika. Turamara mkijo nchuti na mwibagenzi, tulikume kuri umunsi wa gatanu, tariki 23, ukwezi kw'icyenda, umwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu. Muri studio ya gatanu muri kumwe nanje Aloise Bigirimana, dusamiranira i Washington DC. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Ariko ibyo berekanye byose birerekana ko ibintu birakorwa mu Burundi, ubwicanyi buhari, mama ari ubwicanyi karuhariwe, ari ubwicanyi nako dushobora kwita ko ari igihonyabwoko.
Muri iyo raporo cyane cyane tunegura ukuntu yakozwe, aho usanga ari raporo ihengamiye ku ruhande rumwe, uko biraba leta yonyine.
Wa mbere ni Dr. Jaminani Murunani Senarede, wa kabiri ni Abere Gashatsi arongoye umugambwe badasigana Iprona, bose baravuga kuri raporo iheruka gusohorwa n'abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Raporo ivuga yuko hashobora kuba ihonyabwoko mu Burundi. Radijwi rya Amerika, turabandanya amakuru yacu duhere kuri iyi raporo. Inyuma yaho raporo isohorewe n'abahinga ba ONI yagiriza yuko hashobora kuba ihonyabwoko mu Burundi, abantu batari bake barabandanya kugira icyo bayivuga ko. Ku ruhande rwa Senarede yashikirije ko ishigikiye iyo raporo, ikaba ivuga ko hashobora kuba ihonyabwoko mu Burundi. Twumvirize Dr. Jean Minani icyo abivuga ko.
Kubacu tubanze dushimire bambere na mbere bagiye bahinga batatu bagize ajya amatohoza kubyo bagize twasanze bihuye n'ibyo twama tuko tubasemerera. None iyo tuvuze yuko hariho ihonyabwoko rimwe riraba, hari aho dutandukanije na bajya nyine naho batabifoboye, bavuze ati twe dushobora kubifobora, yofobora urundi rwego nibwo kwerekana. Ariko ibyo berekanye byose birerekana ko ibintu birakorwa mu Burundi, ubwicanyi buhari ari ubwicanyi mama ari ubwicanyi karuhariwe, ari ubwicanyi nako dushobora kwita ko ari igihonyabwoko.
Docteur Nagomba, mudusubiremo neza, muriko muvuga ko mu Burundi hari ubwicanyi bumeze nk'ihonyabwoko?
Yego, n'ukuri buriho, kuko iyo bavuze yuko hari abantu baza baranyuzwa buri munsi, ko abantu benshi bapfuye barenga igihumbi, nako begera igihumbi mubwo na cumi cuba kirenga, ko n'ubundi bavuma abantu babanyuza kamwe kamwe, ibyo nta kindi twovyita atari ihonyabwoko, ko si ubwicanyi busanzwe. N'umuco gihe ubwo bwicanyi bugirwa n'agashinyaguro kenshi cyane n'akagaragazo kenshi cyane, kandi tukabona ko hariho umugambi wo kubikora, bashobora kuvuga yuko ari ihonyabwoko.
Dr. Minani, Abarundi batari bake bagize imyiyerekano, eka bariyamirije ubwoko bwose, abantu bavuga ko bakamisha ihonyabwoko, mwuba muri abo bantu bavuga ko bakamisha ihonyabwoko?
Nta n'umwe ukamisha ubwicanyi, nk'uko uwapfuye atagira ubwoko. Rero sinshobora kuvuga ngo utuye kanaka n'ujya yamaze kwitaba Imana bamaze kumuhohota bakamwica ko afise ubwoko ubu n'ubu. Icyo tuzi ni uko Nkurunziza yica uwo muntu wese adashaka ikiringo cyiwe cya gatatu, kandi arimwe arakigwanya ubwoko ubwo aribwo bwose. Mugabo henshi biraboneka kugira ngo azane n'agatima kabi k'ubwoko, urabona yuko abatutsi bahohotera cyane, naho abahutu benshi nabo nyene yabahohoteye. Turiwe kujya tubibona, ni ukuri turimo turakamisha, ntawe ukamisha uwapfuye, turimo turasemerera kugira ngo iki gikorwa kibicanyi butagira uko buvugwa buhagarara mu Burundi. Nta kindi
Dr. Minani,
ahubwo bashaka gukamisha nabo barimo bariyamaza biha amabarabara, babona ibyabaye kandi byatangajwe ku isi yose, ubu atanwa ashobora kubihisha. Nawe ushe umwotsi imbere mwirasha.
Dr. Minani, ivyo muriko murashikiriza biratandukanye n'ivyo abanyagihugu muri rusange mu Burundi bipfuza muri iki gihe. Mwoba mufise umugambi w'uko igihe amatora azozira, ntimubona ko ivyo muzoba muriko murashikiriza bizoba vyabateranije n'abanyagihugu bo batoye?
mbegu umunyaji huku agora ya kuhuwe atudisora ya wawa hei ahungo yore kani hebu urefuko nikichizenu mununuma hii mayai agora na mabari mgaraba yosu munu uzari mgaraza mga ije kuchatu numu gamuru sende desbete nimbo nera kule haini mwagazo suwe kutuwa mgamu mbega awani hivumbini hivumba giza nirenga majana tatu gari haanze rahu mze awani wawumba usore ichi ngonzi hizi getu gani wabu awani wose babu mze awani wose mwa rajula girizwa awani wose mwa wala kubitwa wali mwa wala wala funga kukuni na buhoro awani mwumutora mwote etu lafise awani utora nena mwiki jentu mwotu wakore na matoro mwotu wakore ijiho
Dr. Minani aliho
hali matoro matora ijiho togoroye leo tuzo unu warundi na wande bakunda nwa watakunda
Dr. Minani hali nunga mhuza makungu eka naba nu batari baki wagendera ijiho choburundi bavuga ko amahoro ali kwa lagaruka ahono guhakaro yoko mshikia nganji ijiho choburunda jezwe kuitaho imonzi yatahu savuga ko agiye guhimiriza impunzi z'abarundi zimu Uganda ngo zitahuke mu Burundi kuko ari amahoro ivyo muvuga biratandukanye nabo bategetse bandi bagendera Burundi muri kige
hanyuma gace haza indumwa mpuza mafungu zagize amatohoza zikavuga ko ubwikanye buri mu Burundi aragahomera bunwa bakongera gace bavuga yuko ahubwo batarabye neza ko ubwikanye niyo ufa kwitwa ihonyabwoko kuko bwamaze guseseka mu Burundi abantu nabo bakaza bakigira ubujumbura wuzi akabajana ingozi naho nyene babahaye abasoda benshi ngo namahoro agaseseka
Dr. Jean Minani murongoye urunani senarede murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
namwe murakoze cyane ku kama mwandeye n'ibiganiro mu mpaza
akoze Frederike turabandanya kuri iyi nkuru nyene ku ruhande go muri Iprona bo bavuga kwiki twumvirize Abel Gashatsi arongoye umugambwe Iprona
uko mu bivuze uno munsi umugambwe wa gasigana Iprona werekanye aho hagaze muri raporo y'abahinga barishamo mu mazamakongoni uvuga ukungene agateka kazi na muntu mu Burundi kifashe umugambwe w'adasigana Iprona novuga ko ntitwiyamirije raporo mugabo twaneguye ingene ibivugwa muri iyo raporo kuko tubona n'uko kongene iyo raporo yakozwe
ibyo munegura muri iyo raporo ni biki
muri iyo raporo cyane cyane tunegura ukuntu yakozwe aho usanga ari raporo ihengamye ku ruhande rumwe kuko ni raporo ihengamiye kumbure iraba leta yonyene ikibagira ko kugira ngo izingorane zibe habonetse ugwaruka ugwaruka rwahenzwe n'abanyapolitiki aja mu mabarabara maze iyo myiyerekano ihavihindukiramwe migumuko ugwaruka rutangura guhangana n'igipolisi ari naho ibintu bikagenda biyangara naho rero mu mugambi w'adasigana itara muri raporo bavuga ruhande kwa leta ingene leta yabyifashemo ingene leta yagira akora ntibigere bavuga ukungene nabo bari mu migumuko nabo ibyo bakoze na nari byatwebwe twari mu Burundi twabonye haba ku ruhande rw'abapolisi haba ku ruhande rw'abari mu migumuko bose barahashije ubutsinzi
ku bwanyu ikintu cyo bacatumye abo bahinga bishira hamwe mpuzamakungu bahengamira ku ruhande rumwe nkuko mubivuze n'ikihe hari imvo zoba zarabitumye kandi arabahinga bigenga mpuzamakungu
n'abahinga bigenga mugabo muratwa muri ubu Burundi kigugu cyacu uko abanyamahanga bavuga ibikabiraho mu Burundi uri mu Burundi siko biri kuko muri cyo cyashyiriranyo cyo kimwe n'abandi Burundi bari hanze ndetse n'abanyamahanga harabirwa baravuga ko mu Burundi ibintu bicika nk'uko mengo mu Burundi nta ntambwe iboneka ishimishije yo bihari ku bijanye n'amahoro n'umutekano naho rero tuvuga tuti kumura abo bahinga babacica bataribo canke arahenzwe akahenzwa n'ibyo bivugwa kuko twebwe mu mugambi w'adasigana Iprona dufise abanywanyi mu gihugu cyose na twebwe niho turi abo bahinga igihe bariko baragira aya matohoza iyi ankete abo twabonye naho rero tuvuga tuti bashobora kuba bari ari byo bahenzwe canke hari izindi mbozo zatumye bahengamira ku ruhande rumwe ariko twebwe icyo tubona ni uko umugambo w'agasanzwe cyo tubona nuko nk'ikibazo kijyanye n'umutekano ikibazo gishimishije ariko muri iyo raporo bavuga ahubwo ko muri ino minsi hashobora kuba ihonyabwoko twebwe rero twarabe ingene igihugu kimeze twarabe ingene abahutu n'abatutsi mu gihugu cyose ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu bibanza bitandukanye mu masoko mu mashuri mu misa abo bantu bose mu bunywero abo bantu baba bari hamwe rata wanja wangu
hariho nabandi barundi eka bari mu yandi mashiri hamwe cyanke imirwi itavuga rumwe na leta eka nabandi bigenga bavuga ko ishira mu nkuza makungu ryari kwiye gukora ivyo byasabwe n'uyu murwi ngo kwera umutekano uwo bawifashe nabi ku banyagihugu abo mwabwiriye
jewe kuri abo barundi bavuga ko iryo shira hamwe ryo shira mu ngiro ibijya byasabwe ni nabo bahinga muri no raporo no vuga ko ari abo barundi nyene bo bari bo bajurakije abo bahinga bagize amatohoza kuko sinumva abantu kuko iki gihugu cyo Burundi kiri akwisi iki kizo n'ibindi bihugu jewe ndiko ndabivuga ngaha ndi mu Burundi ndabaza mu gihugu hagati hari Bujumbura nibyo ntawuvuga ko ibintu byose byera kuko haraba hagiye turabona hari amasanganya habaye imitego mugabo uno munsi mu Burundi nta nkoho ziriko ziravuga nta munyagihugu ariko aragwa nta muhutu n'umututsi bahanganye nta kintu na kimwe umuntu arava hagati mu gihugu saa tatu y'ijoro akamanuka i Bujumbura tangorane nta karoce n'imwe ya Bujumbura umuntu atagenderamo twe tukavuga tuti ibyo bintu bavuga by'ingwano n'ukuri twebwe ahamaso ageza ntangwano tubona ahubwo twasaba ahubwo ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryotera inkunga leta rikayishyigikira mu twigoro yageze kugira ngo uno munsi igihugu kiragitekanye.
Turashimiye Frederic Nkundikije n'abatumire biwe ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri.
Gunga shaman, wow! Uragunga yo, kata! Oh, muti parara tuko kwere.
Bite kuzina.
Uraho?
Yo, mana we tiye. Winjiye gari. Urazigenda kanze bite.
Safa. Hewe. Haka video kare ka gutwaye kwere. Ndana turabe nanze bidi twenge.
Aya,
ndira kuratera.
Aya, sitakureka.
Shakureke shakwirigura binyereka. Habo yidwa rikura raho.
Kweli? Man, habo wabibonye no sara.
Asha. Je nabonye ko yari umutipe ari kagirira amanzi numa ku moto.
Ndakwica.
Zate uhinyukasha. Mbira rero. Je ni hari.
Papa.
Eh.
Yego ge muri dusha.
Asha. Haje kumfuna ubunye ngo nyaruke yanjye ne?
Eh. Yego telefone twicaranye ngaha muri sara.
Numva ngo ndirihigana. Eh?
Muri ndi yakwibyira sha. Nuje ndazija kubyira.
Sha. Viewa wunye ne ngira ariko gikintu cy'umwaka tutavugana.
Ça vrai?
Asha. Nibyo ne bagira mbira sha nibi.
Pasi ana raje mwivuganire. Akwibyira.
Kandi wowe wadizo kuzi vyagira mbira.
Jewe.
Uko anka kubyira.
Nuje na ku telefone.
Sha wewe sawo. Zondondera.
Ega hewe jewe sindi porte parole wa papa. Ibindiru itaranga umurindi
ndakubwire gahe
aha
uraze gukura kana kabiwe
jewe ahubwo sha nyihera nimero za mwami ndamukendeye cyo ndamubaritse tie ni biki yango ayigisiguriki warukwa ingora wewe
sha nacho mvuze
uri kibwa gamane heze nimero sha nyarutsa
asha burambira abangu Meratangura kumwita bu.
Ati.
Eh.
Bro, famiye ni mero yewe gusana niki. Ega ntibagire hewe ko mwampari pare nanje nkaba ndi marenda.
Aho. Ntabindi byo.
Ari ke ntako uko tuvugana ibintu byerekeye rubanze.
Eh.
Nitunde guci wanye.
Eh. Vugisha kuri shaho nibindi mubivuganye ntivyo kugwa nabi.
Cyenda kwica, takwica.
None wahejeje kwimu.
Yo, ejeje kera.
Eh.
Ah! Washitse.
Yego.
Asha wanyarutse.
Asha nashenza urya nyene.
Eh. Bon, c'est bien. Twagire.
Wesha. Mbe ni wowe kwaga.
Ego ni je weshe.
Ngatunga telefone. Allô? Ah oui. Sha. Ungomba neturuje akango karaho. reka tuvugana ku mugoroba. Eh. Okay. Sawa, a please.
Chef. Jewe nukuri bijya nababwiye sinababeshe. Baje bahungu ba John bari ko barategura ibitero ngahi rusangi. Eh, nukuri. Nukuri pe.
Bujya zinoneka kwaka.
Sabge chef.
Wiki kamabinga bayagwaye.
Hari cyo nakubajije.
Oya ntacho mwambajije nyakuba.
None biyagiriza iki?
Jewe ntacho niyagiriza chef. Murumva. Biragoye mutama.
Bon, ivyimikiro twanze tubireke.
Yego nyakuba.
Ubisanzwe gihe waza kwagiza ba John. Wafatiye kuki?
Chef, kwaje abahungu birazi ko ari bo bahunga abanyumutekano ahirusange.
Ibyo sivyo nakubajije. Nakubajije cyo wafatiye kugira ngo uze kubagiriza.
Erega mutama. Erega mutama biraboneka. None mweho ntabyo mubona.
Ishura ku kibazo. Hakindi nkeneye.
Nikimenya amenya. Urya munsi nyene barekurwa. Kwa murisho hache harara hatewe.
Udata wanje numva inkuru zironka gusumbya n'igipolisi. Erega ngiratuzuhave tugutume uzuba dukora amatohoza.
Oya, oya, nyakuba. Oya, nta matohoza no bakorera. Jewe gusa nashatse gutanga inku.
Aho rero sha, ntubone ko ndakubaza buke buke ibintu byo gukomerana. Mbe nyene umujyango wawe bahe.
Nta muryango ngivize chef. Ikiza carabamariye ko.
Nta n'igisanira.
Emwe nabitwa ngo n'umuryango basigaye hari yibuvunye.
Sha. Neko namanda kuntu je hajya kuri prizo. Ubuje kurabande.
Alors, il s'est de réception. Il voulait vous
dire. Nziza cyane vraiment. Ego vraiment.
Eh, urabona ko hagutse harakayaga, eh?
Nta tukimanza zikirwa ngaha. Ashaka nzi gihayanye kabisa.
None ubwi wawe ruberenga aha. Zo kunezera.
Sa?
Uberenga zo kunezera.
Ushatse kuvuga ko
eh, go. Niyo kado niyumviriye kuguha. Pour votre mariage.
Mwarakoze cyane kunyumvira mugabo
mugabo iki eh
mumbabarire iki kibanza je mbono mengo kirandenge
hadogira ikibazo amera singurane eh je nkeneye kunezereza na mariza wawe eh kandi ntunya nkireti
muntahure vraiment
oya ndazi vraiment ko byashitse akaye ibintu bimwe bimwe tutumvikana ko
nubungira
oya banza umviritse umviritsa kage nakanci yimo ari kimbere ya byose turi muryango
ibyo
kandi mu muryango duteza gushigikirana muri byose none siko ndagusabye nokuri ndagusabye urengere kibi cyose no bana nakukoreye uranyumva unyemere dusubize hamwe
no Jesus nagomba ko mwirigwa muri gora nkungu
umviririza ibo bya rwose umwana mugora eh ahubwo ahimbagwa
ibyo
eh ari habifuza aba bagobura bakababura n'espati
yego
antuka antuka ndifuza ku muryango wacu wose birako ukiyunga kiyunga bon leka dayere turabe aho twicara batuzanishe dufata
Ego ntangoran
eh
mbe bashama toilette tumbere ihinga
eh hinge turabe bon urabona genda tudruwa
eh
utumbere kuri urya muryango wa vere
ego ndahabona
okay kandi ucusanga hanyene
ego
okay allo oui Ego, ash umugambo uri kuragenda neza kujya nyine twabipanze. Wewe bindekerera bibona. Ubu rero ngomba nzoce njya kuri ya ntambwe nyamukuru. Byose narabiteguye neza ntugire ikibazo.
Uhendande
we uhendande. Ndamugwa mwarira. Jewe rero na
umbizanye kuri
ibyo bintu atavyo ndimwo.
Ntavyo nemera utambwiye wari urujya munsi baza kudufata. Wari he? iyo nari inde wowe ntibikurabe
John wumvise niwe nyene yadushoye kugipolo
ariko uvuga mu kadi
yatuririye avance nta
oya nashijewe chondo
wewe nyene
ndakuri avance jewe hago urasaraga urasara
mwishye mbira none kubari kutinya kutubwira iyo ari urujya munsi
urazi rero
tubwira igituma utaje mu nama urya munsi wari he
aho gagasore wewe nta narimwe biragushikira ngusibe
eh bamuzi yondi
wewe kuko warusiba inama oya mugabo mugabo chondo chondo Niba tacho yagiriza utinye kutubwiza ukuri
wowe ntucumba kare kwarashwagana
gaso
nego
ntufate nabi rero oya oya umvikana oya none gachondo utinye iki utinye kutubwiza ukuri je nanisha numva umengo uri kuratubesha
aha tubesha nyene wowe ntumva
eka je urya munsi ne ninakubityana
ahantu hehe udashobora kuvuga umuswaganya raho po Jawu
bashimugo ndabuganga. Gas, oya apane byo gutukana. Chonde, tubwire.
None navugisha kuri.
Jawu,
wagisha kuri.
Wewe nari nagiye kuraba.
Kuraba nde?
Nagiye kuraba nde?
Kuraba nde kutinya mbega. Yega vuga.
Nari nagiye kuraba mukobwa.
Mukobwa.
Sa? Nagiye kuraba.
Mumbabare ndazi ko nasarishije. Kana nari natinye kubibabwira. Nasibye inama nagiye mu bakobwa bahungu biragwa
kumbe wari ubuye imbuziko ntibatubarira wa muhungu ni wa kera bifasha ninde yaba ari inde
ngo ni inde oya
atubwire
ni wanje share webwe ntawo bize rashamaza amungirira ka
oya nite ko bivuze n'ibindi arabivuga
gese urumvise rero ko cyondi bwa mundi wari kuramwimvira ko atari None bona kuwaso kumuhora ubusa. Umvuje yarari?
Je narinzi neza ko yari mu manyanga yo kumara basiruko.
None ngubuye mutavugana. Ngo muvize. Umva ko uhavuye mu horo ubusa. Cyane kumenda kubyiye twaje tumurondire. Ahubwo ni atashe.
Jo. Sinobesha. Nawe hajya ninatangwe kukwikeka.
Sa. Nakiyewe.
Narinzi neza ko ari umugambi abarengero mwagize.
Hari ko gasura. None ryo twize.
Erega biragoye bahura. Jewe kuva umunsi badufata bakajya kudufunga ntazi ico nzira. Naragize ubwoba. Ndabura ico mfata n'ico ndeka nuko.
Birumvikana?
Mene natangura kunyumvisha ama cakubiri yiwe. Avuga ngo uri umugambi w'abarengero wo kumara abaseruko watanguye. Nanje kubera ubwoba. Nasanga diko ndavyemera ntabanje no kwiyumvira. Ubwoba nuko.
Ubwoba ni bubi bahungu n'ibyo. Erega mubihe nk'ibi by'ingorane ubuje wese akubwira ngo ni bana kabate ingorane ucusanga ucuvire erega bahungu ndabwira nico gituma dukwiye kwama twiyubara gutwagwa n'ubwoba ngo duba dusanga dutanguye guta amakosa ku bandi ngo niba duteye ingorane
suko nyine
tutabanye no kwiraba nasi ngo turabiko ataruhara tuba tubifisemo reka mbere jewe nibaza ko twari dukwiye guhangana n'izo ngorane nyine aho kugomba guhangana n'abandi
ibyo nivyo
Hemwe ugese kwaga
kwaga
nabonye
kwaga
ahihe
nguri
ngute niwe nyene
niwe
chondo chondo jo wewe iregeze ingiza imayinzu nakubone turi kumwe nani aratubonye acha katasubira inyuma
mama haje urampaye kabiri rusangi kwere No kubwira ngene nari nkumbuye ubucucu nakagarika ingano.
Mwe n'umukobwa wawe ico mwariye mu mafi.
Nari kumenga ifi bahora bazishora no muri vire. Uzi kumbura gute.
Eka, nkumbura inteko ya mama papa. Umva, je ne sifi. Naho noshizamwe ibirungo bya gute ntiziryoha nkuko.
Ibitugu birakura ntibisumbi zose. Butura simba rero kenshi.
Byari byo nyene nuko akanya kagoye. Ehemereza papi yo sahani.
Buke ntimumenere sahani. Izo nizo nzozi mana kumuka umunsi wa dote.
Nawe mukwe wawe ahaziye.
Ndamwishima ko nyene.
Mari.
Sa.
Nani mugisagara wasizara mahoro.
Ash turakwe. Uburuhe gusa nyene bwo kwitegurira urubanza nibwo buturembeje.
utazi natwe ngaha iyo hatabi bikenya biraho byadusahuye aho ubona urubanza twari twaguyiteguri yamara barahumbaye n'ubundi ruzuba
ahubwo nyene sinzi
urubanza tuzorukora kandi ruzogenda neza ababanyi bose twaramaze kubatumira
afete ari ikintu nagomba kubabwira kuvyerekeye urubanza nyene
ntumbwire ko hoba hari byagoranye mare
urumva twarabiravye nokuri twabonye byiza dote na mariage vyobera hariya mu gisagara
eh
nokuri
ntibishoboka uravyumvaga mare ntibishoboka ntibishoboka iki
banza wumvirije dabo
oya ivyo ntibishoboka nokuri
none ga mama we uravyiza ingorane z'umutekano ziri ngahi rusangi nokuri ubona twagira urubanza
nari nabimubwiye nuko atumva
ubu rero mugira mu nkoranire emwe doti tegerezwa kubera aha muhira
abana baramaze kubipanga bereka kugorana
mariza ukabuzi ko ndi mama wawe nakuvyaye ntunyaka iryo teka ryo kwakira umukwe mu rugi wacu uranyumvaga mari ivyo mupanga byose bitegerezwa kubera aha
none niko natanga amategeko we muri runo rugo
murisho ntungugishe menshi ubuhanye nene naramaze gutumira ababanyi
bose
ehe ndagahanwa n'imana mukaja mu gisagara jewe sinzogera ndabagiye inyuma sinshobora
ushaka usibe nani waza ku rwanda ruto
utiki hewe umwana twamubyaye twese
ugerageza wumvirize uje nga uteregwa serera
umwana ni wa twese
n'ukuri ntimwirwe murashwara
oya bitegeza kuba
oya umvirize ndababwiye
kuko ibyo ariko arashwana mu jewe ntavyo
papa umvirize ndababwiye ubu rero aho bigiye byose ndabivuye
sa
n'ukuri je byose ndabiheva nirongera amahoro data wanje
ubu hoho birananiranye ikibazo cahazobera ubukwe kirabaye ndanse none ko mariza avuze ko agira bivemwe byose bizogenda gute nimutangwe n'igice kizokurikira
unaho reka duha kanya abakunzi bamurikira ukuri bagize icyo bavuga ku gice geruka ariko reka tubanze tubibutse akabazo twari twabajije uheruka twe twabajije duti mu gihe aho muherereye hoba amatati afatiye kudahuza ibyiyumviro muraheza mukabyifatamo gute Bikorimana Felicien wo mu Kayogoro mu ntara ya Makamba ngo abona ko igikuru ari ukwitonda umuntu akarondera ukuraho ukuri ngo binaniranye hakaba ibiganiro byo guhuza abo batumvikana bakabona gutora umuti w'ibibazo byabo kandi bakirinda gukora ukwishaburigize ntibahave bonona n'ibyokize Alexi ni nkuru mu buke nawe ngo iyo habaye ingorane zo kutumvikana hagati y'abantu mu migwi bidahuje ibyiyumviro ngo buganire hamwe ingorane bafise bagahuriza hagati ngo nakare ibigiye inama bigira Imana hari n'undi mukunzi wamurikira ukuri atashoboye kwidondora yongere ko ati n'abasokuru barayamaze ngo hari abagabo ntihagwa ibara atabatumvikana buja hamwe bakagerageza gutora inyishu ku bibazo bafise binaniranye bakitura ubutungane bukabuzuriza Dieudonne w'Imakamba muri komine Kayogoro nawe ati ayiwacu habaye ikibazo nk'ico ikiyago nico dushira imbere kugira tubitorere inyishu Ndayisenga Pascal muri komine Bugenyutsi nawe akongera ko ati iyo abantu bicaye hamwe nta gisivya baratora inyishu ku bibazo bafise Abere w'igitega nawe ati iyo habaye ingorane benizo abantu boshikiriza icyo bagona bagahana ijambo kuko ari ntagire ubukengera ubundi ngo nta jambo giwe turashimiye iradukunda na home imugeni mu Kayogoro ka Makamba yanditse atumyesha yuko akurikira igikino muri kirukuri kuva gitangura mu 2008 natwe tukaba tumushimiye cyane tumubwira duti n'ubu ukomeze wumviriza kandi imanuro zikuremwo ujishikirize n'abandi reke nguruke yo kuntega mu kirundo ku mutumba wa rukore nawe aterinege cyane Thierry na Mariza ku bikorwa byo gutunganya urubanza rw'ubugeni bwabo abona no guhandura amafoza kutaba intambamyi mu rukundo rw'abana babo Dikubona tubasumira kabazo kicemujije gutega amatwi Gasore aremanga ko kuva umunsi bafatwa n'igipolisi bagafungwa mu buryo buteye amakenga byamuteye ubwoba agasanga mbere atanguye no kuja ku mohe mabi ya nyina we Zibera yagiriza abandi atabanje no gushishoza kubgawe iyo sigura Gasore yobitawuritse mbega uwo muhanuri iki wandanye mutwandikira mu ngenerano zanyu kuri 25 amajamurani na 88 amajani 9 na 50 reka turangize twibutsa kucara igice cy'amajani na 62 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho ubutaha
cari igikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya America misiyo se gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolentia
radio ijwi rya America ibiganiro byo kuri mwanya bigarukiye ngaha mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bica kwijwi rya America muri kumwe na Louise Bigirimana kuri mikoro